Ndabara mukije mwese bakunzi b'ikiganiro kanguka jewe ndakibashikiriza nitwa Chris Ndikumana uno munsi no munsi wa gatano ari inkuru noya muri Bibiliya nkunda cyane nashaka ko dusangira ni inkuru yerekana urukundo Yesu afitiye abantu Imana yaremye Yesu yaje ku isi kwera urukundo afise ntiyaje kutwagiriza ahubwo yaje kudukiza rero ari abantu benshi bafise ukindi gicapo cha Yesu yuko umwengo aje kwagiriza nabo nyene nigiye ko aravuga ubutumwa bagenda baragiriza nagenabwire ko kwagiriza umuntu bidamufasha kumwereka makosa yiwe n'ibimufasha ahubwo kenshi mubwire yihane mubwire ko Yesu amukunda mubwire icyo Yesu yaje gukora kubwira umuntu ko ari umunyavyaha arazi ko ari umunyavyaha kubwira ko umuntu aramusambanye nta kintu kimwe mwibukije ko ari umusambanye arazi ko asambana umbwire ati uri umubeshi arazi ko abesha uri umwicanye arazi ko ari umwicanye niba yica arazi ko yica ariko icyo akeneye kumva iyindi nkuru y'urukundo yatumye Yesu aza akamenya yuko muri ivyo vyaha vyo kwica cyavyo kubesha byo kusambana bishari byo kwankana akamenya yuko hari inzira yagakiza ishobora kutuma aharigwa kuri ibyo bintu byose yakoze ndabwiza ukuri ari abantu benshi baratubwira yuko batibaza ko boharigwa abakobwa barabambara ati Jesse niyeza ko no harigwa kwera narakoroye inda nyinshi ari babwiye ko yakoroye inda zikazi ne zitanu abo bana bose nishe naho byogenda gute Imana niyo marira agenda kubwira yuko nubwo warakoroye inda zingahe ndiho araguharira nubwo warishe ndiho araguharira nubwo warivye ndiho araguharira nubwo warakoze ivyo wakoze vyose ndiho araguharira ndagukunda kwereka makete ya Paulo ariko ndavuga ngo Paulo yanditse gutya yandike ba Roma yandike ba Korinto ariko Paulo yarahagarariye abantu bako barica abigishwa bica ba apotre intumwa yari huzuye ko maraso ariko Yesu amugendeye aramuharira amuharura nk'umugororotsi ivya vyose yakoze n'ubwicanyi yakoze bwose buraharigwa kuko Imana yamayiteguye guharira Yesu arashaka guharira mwene data ukoranyumviriza Nusura kura vijaha wakoze, nusura kura vijiri mwofu kutina koze vijishi, nafashe kungufa wenshi, ijo wakoze vijose, ndiho arashagu harira. Icho gisonga re mze kusawa mngi tonze, mwuri Yohana, ishichu munani, kufa murongo wa mbere, kushaku, wachumi na rimwe, aho abafarizayo bafashe umugore kwa sambana, hama chwara muzana imbere ya Yesu, baje kumwagiriza, murongo wa kane, bazavuga ati uyu mugore tukamufashe ari kwa rasambana apana kwa kutuzi kwa rasambana gusa tukamufashe kwa rasambana n'uni mugabo hayima fate umugore bacha muzana bafise amabuye bose bavuga ati tugiye tumutera amabuye umurongo wa gatanu kuko mu byagezwe cyangwa amategeko ya Mose handitse yuko umugore wese azofatwa ari kwa rasambana bamutera amabuye agapfa bamwe bamwe muramubura mu televiziyo madini amwamwe bakibikurikiza gucyo nyene abagore bafashe kwa rasambana barabatera amabuye gushika bapfe kabica murongo gatatu handitse yuko akoragerageza Yesu barabe icaza kuvuga kuri ivyo ko yukwahuka kuvuguruza ivyo Mose yanditse mu vyagezwe canke mu mategeko murongo windwi niwo nkunda cane Yesu yacyababaza verse 7 arabaza ati umuntu muri mwese muri ngaha atacyaha na kimwe afise arakora abe ariwe wa mbere afatibuye akari mutera murongo w'umunani uvuga ngo Yesu yaciye yunama goma ngo yandika hasi murongo w'icenda abo bose bari ngaho umwe bagiye bari yonjorora bukebuke bagenda ravayo bahunga bahwa kweke bose la conscience ngo la conscience la baderange mu 9 ngo izo ite accusé par le conscience mutima wawo warabagirije rabwiye ati umwe wese razi ko ari umunyavya umwe wese razi vya yakoze biratworera kwagiriza abandi amakosa y'abandi kuyabona kuyavuga ariko tukibagira ko nawe urafise amakosa ariko ngo bose baragenda barinyegeza barahunga bose Yesu yuga mu yamaso asanga wenyene na wa mugore bari babiri murongo w'icenda aho ndahakunda cyane murongo w'icenda aho Yesu yasanze ariko na wa mugore w'umunyavyaha umusambanye ari babiri gusa wewe uri kuranyiviriza rero ndakwifuriza ko ubahantu uri kumwe na Yesu gusa kuko Yesu ntari kora kwagiriza ntiyaje kukwagiriza uje gukiza ubuzima bwawe murongo w'icumi Yesu aramubaza ati ba bantu bakwagiriza bari he hanyuma cyabaza ati nta numwe yashoye kugucira urubanza mugore avuga ati nta numwe Yesu avuga ati nanje nta rubanza naguciriye genda ntusubire gukora icyaha Yesu aciye amuharira wewe umva yuko ufite ibyaha bikuremereye nashaka urunkantu uja hanywe wewe na Yesu hanyuma araguharira umuhamagare umwakire umwami n'umukiza wawe araguharira ucike umwana w'Imana ushobora kubikora huri cyangwa tukagufasha uduhamagare kuri +257 75 11 47 39 turabandanya inyigisho ya Bibiliya yo ku gitabo cy'itanguriro le livre de la Genèse. Ejo nako ndababwira ivyo nize kuri ino muhamagaro wa Abrahamu. Ngene murongo wa mbere Imana muhamagaye yambwiye ati genda uve mu ico gihugu uve naho mu nzu kwa so ugende mu gihugu nzokubarira. Namwe nibaza igituma Imana yambwiye ngo uve mu nzu kwa so. Urabona uko yari akiba mu nzu kwa se rero mu ico yabo uba mu nzu kwa so uri munsi y'uburongozi bwiwe kandi ukora ibyo akubariye. Rero Imana yashaka ko Abrahamu ava musi y'uburongozi bwa se aje musi y'uburongozi bwa ndiho. Ariko ushobora kudashikira iby'Imana yaguteguriye kubera abantu bo mu muryango wawe cyangwa gufise ko uburenganzira bagufise ko ubushobozi ugasanga barakubujije gushika aho Imana ishaka ko ushika. Dusubiye inyuma gatoya kugira tutahure neza igituma Imana yamubwiye ngo va musi y'uburongozi bwa papa wawe ugende uve mu nzu kwa so usohoke. Imana ashaka ko asohoka. Harige bisaba kusohoka kugira ushobore gukoreshwa n'Imana. Tusuye inyuma gatoya mu gice cya 11 tukaraba murongo wa 31 gushaka 32. Chapitre 11 Abraham ari se wa Loti nva yuko ari mu oncle wa Loti hanyuma hamwe na Sara umukazana wiwe arababwira bose umugore wa Abraham bagenda kuba ahandi atari Imana yashaka ko baba. Murongo wa 32 urabona yuko Tera yapfuye yageze ahantu arapfa. Murongo wa 31 urona yuko Abraham n'umugore wiwe n'abavukana n'umuryango wiwe bose bagenda aho Tera ababwiye. Bisigura yuko Tera ariwe se wa Abrahamu niwe yategeka aho baja. Avuze tugene mu gihe guca Kanani bagena Kanani tugume ngaha. Murongo wa 31 tugume ngaha bace bagumayo barongogwa na se wa Abrahamu kuko yari afise ubushobozi kuriwe. Umurongo wa 32 arapfa. Amaze gupfa yapfuye afise imyaka 205. Amaze gupfa icyo cya 12 niho rero Imana cimbwira ati Abraham va mu nzu ya so ugende mu gihugu nzokwarira. Ni byiza rero ko kenshi nawe afise ubushobozi ku bantu mureke Imana ikoresha abantu uko ibahamagaye. Aha byasavye kumbure ko apfa. Tera kumbure iyo adapfa byari bigoye ko Imana imubwira ngo genda kuko yategeza kumvira uburongozi autorite era fise yatera ari wese wiwe. Ariko rero ahanyigisho twahakura reka banze wumvirize icyo Imana ivuga. Niyo nyigisho nakuye ngaha. Imana ishaka iki? Aha yaciye mubwira ati rero va muri ico gihugu kandi usohoke muri iyo nzu ya so uveyo ugende mu kindi gihugu nzokubarira. Aha rero niyo tanguriro ngo nababwiye ni itanguriro rya Jerusalem. Tuzobibona Jerusalem yatanguriye hano mu gusohoka yatavayo na Jerusalem mere kubaho. Usomye murongo w'indwi hanyene mu gice 12 chapitre 12 verset 7 handitse ngo l'Eternel apparut à Abraham. Imana yaciye yiyereka Abraham amaze kumvira. Sinzi ko muvyumva yaremeye kuvayo kuva mu gihugu no kuva mu nzu ya se. Imana ishiramwiyereka iramwira ngo je te donnerai ce pays nzoguha ico gihugu ataposterite nzokiguha. Kandi Abraham acayubaka igicaniro hotel aracubaka ngaho nyene. Aha nashaka kubwira yuko Imana igwaye isezerano yayisohoye mu kanwa kayo igisabwa nuko wumvira. Umaze kumvira yashobora guteba cyane gatinda ariko ivyo Imana yakwemereye bizoshika. Aho duhere gusoma Imana bwira ati nzoguha kino gihugu n'uruvyaro rwawe kino gihugu aruroye niho nzoguha hazoba hawe n'uruvyaro rwawe. Uno munsi haraciye imyaka nibaza irenga 400 ivyo Imana yabwiye Abrahamu biriho uno munsi. Uno munsi Israel hariya Israel iri Imana yahemereye Abrahamu haraciye imyaka ishika 400. Sinzi ko muvyumva isezerano Imana yatanze haraciye imyaka 400. Nuno munsi tuko turavuga iyo sezerano ririho kuko yavuze ati nzohaguha dahahe n'uruvyaro rwawe. Nashaka twumve yuko hari amasezerano Imana ifise ku buzima bwacu. Wewe ushobora kuba umwe warayumvise ushobora kuba hari ivyo Imana yakweretse yarashobora kweretse mu nzozi cyangwa mu revision cyangwa yavuga n'umutima wawe ushobora kuba utabona ikintu na kimwe. Nashaka kubwira yuko nubwo atana kimwe ubona nimba uzi neza ko Imana bivuze ivyo yavuze bizoshika. Ari bigeragezo bishobora kugerageza kukubuza gushika ku sezerano y'Imana. Igihe cyose hari ikintu nashaka twumve. Igihe cyose Imana itanze isezerano haraba ibigeragezo bishaka kukubuza gushikira ivyo Imana yavuze bishaka guhushisha umuhamagaro w'Imana. Reka nababwire yuko Imana yaje kumuha isezerano murongo w'indwi w'umunani w'icenda bavuga ibintu bijyanye n'isezerano ry'Imana ariko murongo w'icumi chumi hachatangura ikigeragezo hari gerageza Abraham yaciyemo ahejeje kuronka isezerano ndashaka ku isezerano rije kenshi harabi ibintu bikubuza satana azana ibintu kugira kubuze gushika ku isezerano mu ndwiza rero tubona igene ya Abraham yifashe muri ibyo bigeragezo byaje hachaza amapfa mu gihugu yarimo byasaba ko ahunga ayo mapfa zo bivuga mu ndwiza ndiho abazigame ndabasaba byukuruzo mwasomije cha 12 cha 13 nibice bikurikira guca 12 bugeragezo kwisoma bizo wafasha mugira umunsi mwiza.